Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu na Christine Kamikazi.
Dabara mkijia nongila ndaba hikaze nchiti nangu wagenzi mgeo kulikira anu makuru iwachu makuru mkulikira mchie kuhunga bugano libu ya internete kuri wasitatu akaburungu iwachu akanongo burundi akaburungu orge amakuru iwachu tabateguri ya kuri wakabiri aguzo ningi ingo ngungu zikulikira Mugwishiramwe mpuzamakungu nihujire gutohoza ku Burundi usaba ko wokongerwa ikiringo cy'umwaka kugira ngo ubandanye utohoza ibijanye n'agataya kazi na muntu ku ruhande rwa leta y'u Burundi ho babona ko bidakenewe kuko ngo uwo mugwi ukorera ku nyungu z'abatavuga rumwe na leta gusa mu by'ubutunzi naho ibanki nkuru y'igihugu BRB imenyesha ko hashizweho ubuhinga bwa none bujanye no gukurikirana ingene abakora urudandazwa rw'amafaranga y'agaciro bashinga ibiciro mu by'amagara y'abantu naho abantu 41 bari ku musego kubera ingwara y'ikiza cyakorera idone mu kanya bande mukurikira amakuru y'iwacu Ndasiwa kwa hikaze mna makuru, hanu makuru ito ya hile mbijaye na gata ya kazi na munu, hao mguisha mwa mwaza makungoni, hujeru kutoza kuburundi, hibijaye na gata ya kazi na munu, usawa kwa wakonge guwa hikiringo, chunga kacho kubandanyo toza kuburundi, dudu diene harongo yeho mgui, hivzo ya vishkirije kuru yu wakabili hijeneve, himbele ina mayaoni, hijejue hakateka kazi na munu, higira hiya milongine na kabili, kubuga dudu diene, ngobila kenewe ko, uo mgui, hubandanya ukora muliki nuge himirije matora, kukongo wafise ama makenga ko ibijanye no guhonyanga gato y'akazi na muntu bishobora kuba umurengera Dudu Diene asubirwa mu kirundi na Emery Kwizera
Il reconnaît qu'une alerte précoce est en elle-même un élément de prévention et un appel à la vigilance du gouvernement du Burundi et de la communauté
Birazwi yuko gutabaza kare ari ikintu gifasha mu gukingana no mu gutumira leta y'u Burundi n'amakungu kurikanura byo bitegerezwa gukurikirana uko ibintu zifashe mu Burundi mu bihe bidasanzwe dimirije nico gituma tubasaba ko umugwo konge gukiringo cy'umwaka kugira ngo n'imiburi buri hasigare ugwego rumwe mpuza makungu gwigenga go kurikirana iby'agateka kazi na muntu mu gihugu na cyane cyane mu gihe cy'amatora buravye ingena agateka kazi na muntu kabandanya gahungabana mu Burundi cyane cyane ku mpunzi zahungutse Turatewe umutima uhagaze n'amasezerano aherutse kuba hagati y'u Burundi na Tanzania ategekanya gutahukana abarundi basaba ubuhungiro ku neza canke ku nguvu bibaye ngombwa ishyirahamwe gitaho impunzi ku isi ntirigishwe inama turasabye amareta yose kwemera impunzi z'abarundi ziyasaba ubuhungiro hama yubahiriza ingendo yo kutirukana impunzi no kuzikingira turasubiye gusaba leta y'u Burundi kubahiriza amasezerano y'Arusha no gushyira mu ngiro ibyo twayisabye mu byegeranyo bitandukanye
Nous réitérons l'importance que le gouvernement du Burundi respecte l'accord de paix d'Arusha et mette enfin en œuvre toutes les recommandations que nous lui avions adressées dans nos différents rapports.
Yari Dudu Diene arongoye umugwishamwe mpuzamakungu nihujere gutoza ku Burundi bijanye n'agataya kazi na muntu ku ruhande rwa leta y'u Burundi naho babona ko bidakenewe ko uwo mugwi wongerwa ikiringo cyo kubandanya ukora Renovata buhaserukira Burundi mu nama ya ONU ihijeje agataya kazi na muntu asigura ko uwo mugwi ukora ku nyungu z'abatavuga rumwe na leta gusa Renovata buhaserukira Burundi mu nama ya ONU ihijeje agataya kazi na muntu asigurwa mu kirundi na Emery Kwizera
Le Burundi voudrait publiquement rejeter son rapport mensonger, diffamatoire et politiquement motivé. En effet, avoir un mandat
Uburundi bwashaka kuyamiriza ku mugaragaro ico cegeranyo c'ibinyoma gifise imvo za politiki kuko kuba mugwawo ni ujejwe amatohoza ku Burundi ntibitanga uburenganzira bwo kubucyoza kubusuzugura no gutuka abarundi n'ababurongoye Uburundi kandi bwashaka gukebura makungu kugira ngo abone ko ubwo gwego gwatowe nabi ko nyabuna hageze kwiga ingene hoba ubundi buryo bwiza bwo gufashanya hagati y'ibihugu bujanye n'ivyifuzo by'abarundi hamwe n'ingendo yo gufatana mu nda kw'ibihugu abyo cegeranyo ubona yuko uburundi buhanganye n'umugwi wa politike aho kuba umugwi w'amatohoza wawoni abenshi baribaza ingene umugwi nk'ubu buba igikoresho cyo kuvugiramwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi icegeranyo kivuga yuko agateka kazi na muntu kabandanya gahungabana mu Burundi ko amakunga akwiye gukurikiranira hafi uko ibintu byifashe ibyo binyoma biravuguruzwa n'ayandi makunga azi neza kandi agendera Burundi. Mukurangiza twamenyesha yuko Burundi butararika gukorana n'inzego za ONU. U Burundi buratekanye, amahoro n'umutekano biriganje ku butaka bwose bw'igihugu, naho bitanezera abavuga nabo Burundi. Amatora yo mu 2020 ariko arategurwa kandi bikenewe byose biriho. Intumwa z'u Burundi ziboneye hakaryo ko gusaba inama kubona ko ibiringo bitatu umugwi waronse ari umwanya n'amafaranga byatakariye ubusa bikwiye nyabuna ko ukugwaho.
Yari Renovata buaserukira Uburundi mu nama ya ONU hejuru y'abateka kazi na muntu, ivyo bikaba biri rero mu byashikirijwe imbere y'inama ya ONU ijejwe hagateka kazi na muntu. Uwo mugwi rero gutohoza ku Burundi ukaba washikirije icegeranyo cawo. Ico cegeranyo kikaba cemeza ko habandanya hibonekeza ibijanye niho nyango by'abateka kazi na muntu hano mu Burundi. Bikaba rero bitekanijwe ko inama ya ONU hejuru y'abateka kazi na muntu izoshikiriza aho ihagaze kubijanye n'ukongera canke ukutongera ikiringo uwo mugwi wawo ni ujere gutohoza ku Burundi. Ndabutse yuko hano makuru iwacu umushira kuyaronka no kuri telefone zanyu ngendanwa, muturungikira ubutumwa kuri WhatsApp telefone 76 2 4 mukatubwira ko mwifuza kuronka makuru iwacu mukanya tubandaniriza mu bijanye n'ubutunzi.
Amakuru iwacu
mu makuru aje n'ubutunzi twabateguriye, Banki Nkuru y'Igihugu BRB imenyesha ko hashizeho ubuhinga bushasha bujanye no gukurikirana ibijanye n'urudandazwa rw'amafaranga y'agaciro. Jean Ciza harongoye iyo banki asigura ko kuva ubu abakora aho urudandazwa bazokoresha ubuhinga bwa none buzotuma banki BRB ibona uko bariko baravunja ayo mafaranga. Ibyo bikaba rero ngo bizofasha ko bubahiriza ibiciro bishingwa ni Banki Nkuru y'Igihugu BRB. Jean Ciza n'umuyobozi mukuru wa Banki Nkuru y'Igihugu BRB.
Mu bisanzwe ingene byahora bikogwa, abatwita abavunja ayo mugabo amabiro dushanje yakora ku kazi ariko ntiyarafite uhinga bwa none butuma muri Banki Nkuru tubona ibyo bariko barakora. Ubu rero haragiyeho ubuhinga bwa none butuma uwo bavunjiye tubona ingene bariko baravunja, kandi bavuze yuko ubu aya mazu azokoresha ibiciro yisunze ibiciro bya Banki Nkuru y'Igihugu agashirako inyungu kugira nayo ashobore kubaho, kandi iyo nyungu ikaba izwi ni Banki Nkuru y'Igihugu. Ubu rero ni ukuvuga yuko izo ntibyahora bahora baraba igiciro hano bakaduza, mugabo iyo nyungu ntiyari bwashyirweho. Ubu rero izobiriho twebwe uko ifaranga rizoba ririko rirasohoka, ifaranga mvamakungu nyine ridandazwa, tuzoje turaba yuko ayo mazu ariko arakurikiza aho kanyungu twemeye yuko kajaho. Aya mategeko mashasha agiye gutuma ayo mazu tuyagenzura neza kandi akorera mu muco. Yababaje ati mbega izo ngingo zizokurikizwa gute n'abarya bavunjira mu ibarabara? Abavunjira mu ibarabara ni ukuvuga yuko bavunja amafaranga bitari kumwe n'amategeko. Abo nabo n'uwo munsi wo bawufata ntiyovuga ngo arafise urubanza. Twe turaba aya mazu twemereye, mugabo abandi bakora uru rudandazwa bari inyuma yajya amazu barabwa n'izindi nzego. Burya umuti wayo ugiye kuvugutwa guhera ejo, uzobona bamushize ko amaboko ntazatangaye ko turabisubiyemo. Amazu arikuriwe kuvunja amafaranga no kugura amafaranga mvamakungu nayabyemerewe ni Banki Nkuru y'Igihugu gusa.
Yari Jean Ciza umuyobozi mukuru w'Banki Nkuru y'Igihugu BRB. Tuve mu bijanye n'ubutunzi tuje mu bijanye n'amagara y'abantu. Abantu 41 hariwe bariko baravurirwa mu bitaro Prince Regent Charles indwara y'ikiza cya korera. Oscar Nimpaye icegera cujejwe ubuvuzi mu bitaro Prince Regent Charles yemeza ko ikigo kiri muri ivyo bitaro kijeje kwakira abafashwe n'ikiza cya korera carengewe n'ibitigiri by'abagwayi, aho ni mu gihe bitekanijwe ko cakira abagwayi 35. Abantu barenga 400 bakaba bamaze kugwara iyo ngwara kuva ukwezi kwa gatandatu gutanguye. Babiri muri bo nabo ngo bakaba bamaze kwitaba Imana. Oscar Nimpaye n'icegera cujejwe ubuvuzi mu bitaro Prince Regent Charles.
Uno munsi mu bitaro Prince Regent Charles mu kigo kijeje kwakira abagwayi b'ingwara ya korera dufise abagwayi 41. Hanyuma kuva itariki imwe kwa gatandatu 2019 kuva kiranganje tangarije ikiza cha korera tumaze kwakira abagwaye bashika amajanane na mirongo ibiri n'icyenda hanyuma muri abagwa amajanane na mirongo ibiri n'icyenda babiri bonyine ni bamaze kwitaba Imana abandi barakize barataha iki kigo cyari gifise ubushobozi bwo kwakira abagwa 35 ariko kubera igitikiri cyarenze twaciye dufashijwe n'ikigo MSF baciye bubaka ubuhema mubona kugira ushobore kwakira abagwaye beshi babaho abagwaye beshi bava muri komine Mukaza na komine Muha mu mazone ya Buyenzi Kiza hanyuma no mu Kanyosha akamunotera abagwaye nuko bokumviriza impanuro z'abaremesha kiyago babegereye bagakurikiza amabwirizwa y'isuku hanyuma bumvise ingwara iyo ifise ibinyenyeso vya kolera akaca bitura ivuriro ribegereye mu maguru masho ingwara ya kolera keshi ikunda gutera mu gisagara ca Bujumbura mu bihe byici nibihe usanga keshi amazi adakwiye mu miryango rero nibaza yuko biva ku bukene bw'amazi mu ngo z'abantu
rero Oscar ni impa icegera cyujeje ubuvuzi mu bitaro Prince Regent Charles hamakuru twabateguriye twarangiriza mu bijeye n'indero aho ubuyobozi bw'ishure shingiro Karurama ya mbere iri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke buvuga ko iryo shure rifise ikibazo kijanye n'ibitigiri by'umurengera by'abanyeshure ivyo kaba bituma rero ngo abanyeshuri bataronka intebe biga bicaye ko kuri iryo shure abanyeshuri bamwe bakaba biga bicaye hasi kubera ubukene bw'intebe Abraham Ntwengera bose umuyobozi w'ishure Karurama ya mbere asigura ko ubu kuri iryo shure higa abanyeshuri barenga 2000 mu gihe rifise ibirasi 11 gusa agasaba abajejwe intwaro hamwe n'amashirahamwe y'abagira neza gufasha kongerereza amasomero kuri iryo shure Abraham Ntwengera bose umuyobozi w'ishure Karurama ya mbere iri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke
dufise ikibazo kidasanzwe cuko dufise ibitigiri by'umurengera mu banyamashure kandi kama twabivuze kama twasemereye kubera kuri ishure ryacu cyangwa kumwa mukuru w'intara y'Cibitoke igisigara kikaje kiraguka cyane bavuga ko ababyeyi benshi bimuka bava mu mpande zitandukanye bimukira mu bisagara kandi baze bafise abana tumvikana yuko abo bana bategeza kuronka aho biga kwe rero usanga kwarengiye n'ibitigiri nkuko bo turavugana ibitigiri gifata kibanza dufise ku ishure ry'iwacu byaba 2200 kandi dufise ibirasi bitarenga 11 gusa kumba yuko ibitigiri ni byinshi cyane nk'akarorero mu myaka ya 5 usanga umugumwe umwe abana barenga 140 imyaka ya mbere n'abana barenga 120 mu ya 4 nuko nyene mu mwaka w'8 abana bashika 112 mu ishuri bikirasi kimwe mu yindwi ni 160 hafi n'indwi kuvuga ko twe twarengewe usiye twosaba nuko abajejwe intwaro bogira uko bashoboye koze kugira ngo baronse ibirasi irishure ryacu kubera ko amashuri dukikuje yose aruzuye ababyeyi rero bamwe nubacarira mwe naba ngatwagereye dushobora tukabakira niyo mpamvu mwasanze benshi bicaye hasi ko bigenda kose ubonye ishura abana bicara hasi cyo kumuga mukuru w'intara birababaje abajejwe intaro bama bahaciye ngaha bogerageza bakakora n'amashyira hamwe atanga afasha na leta kugira ngo baronke ibirasi mwabonye mu mwaka wa mbere n'umwigisha biragorana kuronka hahagarara ubu isanagira 1950 mu ya mbere kandi isa yuko umwana wese nibura ibiratahavuze cyanki ageze ku kibaho icambere dusaba nuko bokwagura amashuri ngaho Karurama ya mbere hanyuma bakiyumvira no kubaka irindi shuri ndi tablisema ngakumuga mukuru w'intara yosahiriza andi ma tablisema asanzwe ahari ko turiko turaraba tablisema hari ashika muri 4 mugabo yose abana bafise mu murengera
yari Abraham Ntwengera bose umuyobozi w'ishure Karurama ya mbere hiri mu ntara ya Cibitoke ne kuri iyo nkuru ijenye n'indero amakuru iwacu twe twabateguriye kuri wa kabira cyagarukira ko Christine Kamikazi na ikonde abashikiriza nkabanda bashimiye mwe bumwe simwe yakurikiye nibage gushimira abagenzanje bafashe kuyatororokanya mugire bibiza mwese
Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.